Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana na 78 amajana 261 sit wezi 3 akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
yo ariko gamana nje murambone ririvara ewe rubotu nawo janye butongish
enda bira nakanyama yaravuye gusuma nyari byagashikane muhira none ko rubotu yari munyamahoro nwo bamwiki iki
oh reka share kareka aho usanga ari yabihimbira atakindi kibatunze atarukuniga no gusahura abantu
nibo nyane ngangi
yo yemwe wanyine bwati bishye
reka shane
yo wengine babura shumubiri wose
baba kamara ma
nabirashakire nga kakamara ma umuntu yari ko ari hangayikira yicira ingero bagaca murengera ko bakagandagura
yo cyaru wotaramba baje no kuri kwimana urabona iyi nafuye atirene utwana
Ibaze shayige nasize utwana dutatu tukiri duto. Bemananje ibintu bizohera ryari.
Zohera gute? Hari bagitunze ibigwanisho batafite uburenganzira.
Ahubwo nyene. Kubona hari abantu batunze ibigwanisho atari bajejwe umutekano. Ibarezo kwa maryaguye.
Bisabasha ndamufuka gatenga.
Shirako.
Aweru wa turamba bace. None nk'ibi bintu bizoca biheru kunyene.
Rekasha none bari buzingo bizogenda gute ahantu kurondera umugore wiwe agahamba nta kindi
kandi kibabaje nuko bateje intwara cyangwa umutekano atani icyo bakora kugira ngo ijo bigwanishe bive mu babitunze batabifitiye uruhushya
none bibaza ko batabize mugezo bagira byose ibi bisa no kubika ikaramu gashamba umunsi bazi bahindukirije ko niho bazomenya ko ari bibi
tunywere mu Gakuza.